Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi radio y'ijwi ry'Amerika muyikurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri internet ni kuri www.radio.com. Niriwe neza nshuti muduteza amatwi Eugenie Mukankuso ngiye kubasuhuza. Nanone mba ikaze mu makuru yacu. Mu Rwanda ubushinjacyaha bumaze kugeza mu rukiko dosiye ya Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Urubyiruko n'Umuco.
Hari ibibazikorwa birimo kuba twasesengura dosiye, kuba twashobora kumubaza bishobora kuri perezida ryacu. Hari ibintu bishobora gufata ushobora kuba cyangwa kutayiregera bitewe n'uko wasesengura dosiye. Aho twe twafashe tumaze gusesengura dosiye twafashe icyemezo kwiregera mu rukiko.
Uyu ni Nkusi Faustin, umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda. Mu Burundi, leta yarayitwitse intwaro zicira umuriro yakuye mu baturage bari bazitunze batafitiye uruhushya rwemewe n'amategeko. Abasirikare ba Uganda bagiye kurwanya inyeshyamba za ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barimo gukingirwa icyorezo cya Ebola. Abantu bakekwa ko ari abarwanyi ba ADF bishe abaturage 14 mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya nimujye kure. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Muri Nigeria, inzu y'amagorofa atatu yarimo yubakwa yarahirimye ikano mu majyaruguru y'igihugu yahitanye umuntu umwe. Fidel Niyongabo abahe inkuru.
Umuntu yasandariye mu bitaro mu gihe abandi batandatu bakuwe mu bisigarira by'iyo nyubakwa bavuwe mu nyuma yaho barava mu bitaro. Iyo nyubakwa yasenyutse ku munsi wa mbere mu ntara ya Kano. Umuyobozi w'ikigo kijejwe ivyaduka mu karere ka Kano, Nura Abdullahi, yatangaje uno musi wa gatatu ko ibikorwa vy'ugutabara abafatiwe mu bisigarira vy'iyo nyubakwa yasenyutse vyarangiye. Yatangaje ko umwe mu bantu 8 bakuwe muri ivyo bisigarira yari avunitse amagufa mu bihimba bitari bike vy'umubiri, akaba yarakiri mu bitaro mu gihe abandi bantu 6 bakomeretse bisanzwe bavuye mu bitaro. Uramatari wa leta ya Kano, Abdullahi Ganduje, yategetse ko habitohoza kugira bamenye cyatumye iyo nyubakwa y'igorofa isenyuka. Iyo nyubakwa yagenewe gukorerwamo imirimo y'ubudandaje, yari iri mu gice kiri mu ruja n'uruza rukomeye rw'abantu. Ababa muri icyo gice bari bafise amakenga ko ibitegiri by'abapfuye cyangwa bakomeretse igihe yasenyuka byari kuba biri hejuru cyane. Hari inyubakwa zitari nke zasenyutse muri ubwo buryo muri Nigeria mu gihe hari inebaguro ko abubaka amazu n'abategetsi barangwa na ruswa batubahiriza ibisabwa ku bijyanye no kubaka amazu hamwe n'umutekano w'abanyagihugu.
Intambara y'Uburusiya kuri Ukraine uyu munsi impande zombi zirashinjana kurasa ku ruganda rw'amashanyarazi ava mu ngufu za nikleyeri mu majyepfo ya Ukraine. Hari impungenge z'ingaruka mbi cyane bishobora kubyara. Oriane Tangishaka abafitiye inkuru.
Ibyo byiyongereye ku zindi mpari n'ibirego bamazemo indwi zitari nke. Bagirizanya ibitero hafi y'ihinguriro ry'amasoko ntanganguvu riri ahitwa Zaporizhia. Ivyo bibaye mu gihe abakozi ba ONU bajeje kugenduza umutekano waho hantu bari mu nzira kwirabira ibyabaye mu ndwi heze. Uyo mugwi w'abahinga b'ibiro bya ONU bashinzwe amasoko ntanganguvu ya nuclear wari wahagurutse kuva mu gisagara cya Kiev kuri uno munsi wa gatatu inyuma yaho wemerewe ko uzoshobora kurangura ibikorwa byawo. Ishirahamwe Gazprom ry'Abarusiya ritanga imyuka ya gaz iva kuri iryo hinguriro ryaciye rihagarika irungi kwa rya gaz ica mu miringuti ija mu bihugu bya Buraya. Ibyo byabaye nyuma yaho ryari ryaratangaje ko rizobikora mu ntumbero yo kunagura iyo miringuti. Ishirahamwe Gazprom rimenyesha ko iyo miringuti izokugagwa gushika ku munsi wa gatandatu. Iryo shirahamwe ryama ryahagaritse irungi kwa ry'iyo myuka ya gaz ija mu bihugu bya Buraya. Leta zo mu Buraya zivuga ko babigira mu ntumbero yo kwihora igihe cyose zihaye imfashanyo ya gisirikare igihugu cya Ukraine.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ijoro ryakeye abantu bakekwa ko ari abarwanyi b'abayisilamu b'umutwe wa ADF mu magambo ahinnye bishe abaturage 14 mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bw'igihugu. Fidel Niyongabo.
Ishirahamwe riharanira gateka ka muntu ryo mu buseko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ryamenyesheje uno munsi kwa gatatu kwa abo bagwanyi banyuruje abandi batari bake mu kindi gitero bakoze. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo Anthony Mwarushayi yemeje ico gitero cabereye mu ntara ya Ituri ku muhinga wa kumusi wa kabiri acagiriza umugwi ADF amenyesha ko igisirikare cisha abagwanyi b'umugwi ADF batanu congera gitabara umwana w'umukobwa w'imyaka 5 yatanze igitigiri c'abasivile bishwe. Gilbert Siva Mwenda ayoboye ishyirahamwe rijejwe agateka ka muntu mu karere ka Babila Babombi mu ntara ya Ituri yatangaje ko abantu 16 bishwe ahitwa Biakato. Mu bishwe harimo abasivile 14 n'abagwanyi babiri b'umugwi ADF. Siva Mwenda avuga ko irengero ry'abarimyi 15 ritazwi mu gihe abandi bantu batari bake badashobora gutogwa kandi batitaba amatelefone yabo. Augustin Kiala Malembe aba mu gice cya Biakato avuga ko igitero cy'abagwanyi b'umugwi ADF cyari giteye ubwoba, amenyesha ko basahuye imangazini yiwe imbere y'uko banyuruza abantu 5 bo mu muryango wiwe.
Muri Ethiopia indege y'intambara yarashe nanone imekere mu murwa mukuru wa Tigreya nyuma y'iyindi yarashe kwa gatanu w'iki cyumweru gishize. Nanone Fidel Niyongabo akomeza inkuru.
Ico gitero co mwijoro ryo ku munsi wa kabiri kibaye munsi y'indwi imwe ingwano isubiye kwaduka hari nyuma y'agahengwe kari kamaze amezi 4 umuhari Tigray People's Liberation Front TPLF mu mfunyapfunyo na leta ya Ethiopia biriko bitana mu mitwe kuva mu mwaka w'2020 byaragirizanije ku ngwano yasubiye kwaduka hagati y'izo mpande zibiri iri kigeramira imfashanyo y'ibifungurwa ikenewe cyane. Getachew Reda umuvugizi w'umuhari TPLF yatangaje ku rubuga Twitter ko amabomba atari munsi ya 3 yarashwe kandi ko ibitaro byo ku mukuru Mekere byari mu bibanza byarondegwa. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ryashoboye kuvugisha abantu bo ku mugwa mukuru wa Tigray Mekere kugira bemeze ivyerekeye ico gitero kubera uburyo bwo guhanahana amakuru muri iyo ntara bw'ugawe. Igitero caheruka kuba cakozwe ku irerero ry'abana bakiri impinja ku munsi wa 5 w'indwi irangiye kikaba cahitanye abantu indwi barimwo abapfasoni n'abana. Umuhari TPLF umenyesha ko wahagaritse igitero ca leta ya Ethiopia ucutangura kugira igitero co kuyisubiriza mu nkoko.
Nyuma ya Ethiopia dukomeze amakuru yacu hirya no hino. Oriane Tangishaka hatujyana muri Sudani aho imvura nyinshi cyane imaze iminsi igwa imaze guhitana abantu bagera ku ijana.
Abategetsi muri ico gihugu bamenyesheje ko abo bantu bose bahitanywe n'imvura y'isegenya yatanguye kugwa kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Brigadier General Abdul Jalil Abdul Rahim, umuvugizi w'urwego rw'igisirikare kijejwe gukingira abasivile, amenyesha ko iyo mvura yatanguye kugwa kare ari nyinshi uyu mwaka, ikaba kandi imaze kugiramira abantu 96. ONU imenyesha ko abantu bashika ku 258,000 bageraniwe n'iyo mvura y'isegenya igwa mu ntara 15 zigize 18 z'igihugu cyose. Iyo mvura yagiye ironona ibigwati byinshi yongera isiga amatongo angana n'amahekitari 2,000 mu myuzurire. Abategetsi batangaje ko intara 6 zasinzikajwe cyane muri icyo gihugu zashizwe mu bihe bidasanzwe bigoye igihugu.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi mwegejweho na Oriane Tangishaka na Fidel Niyongabo ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibyaga bigari bya Afurika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika tuhere mu Rwanda. Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Urubyiruko n'Umuco mu Rwanda azatangira kuburana mu byumweru bibiri biri imbere. Ubushinjacyaha buvuga ko mu byaha Bamporiki aregwa harimo kwakira indonke. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yadutegura intererambure.
Amezi yarashize aranerwe urwo rw'ubugenzacyaha ribo rutangaje ko wari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Urubyiruko n'Umuco Bamporiki Edouard afungiye mu rugo rwe. Uru rwego rwatangazaga ko Bamporiki yakurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. Abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu uyu muyobozi adafunzwe nk'uko bigendekera abandi. Uko iminsi yagiye ishira hari n'abemezaga ko ibyo gukurikirana Bamporiki mu butabera byarangiye. Kuri wa gatatu ushinjacyaha bukuru bwa Ijwi rya Amerika ko dosiye ya Bamporiki itigeze ishyingurwa. Nkusi Foster avugira uru rwego.
dosiye ba muri Edward twayakiriye tariki 18/7/2022 yohejwe na RIB. Icyemezo cyo kwiregera urukiko kizarushwa kuri 16/9/2022. Twakiriye dosiye n'ubundi ari hanze adafunzwe. Twayakiriye tariki 18/7/2022 twiregera 28/2022. Hagati aho hari ibikorwa birimo kuba twasesengura dosiye, kuba dushobora kumubaza, dushobora gukora iperereza ryacu. Hari ibintu byinshi dushobora gufata, dushobora gufata icyemezo cyo kutayiregera bitewe n'uko wasesengura dosiye. Aho icyo twafashe tumaze gusesengura dosiye, twafashe icyemezo cyo kwiregera mu rukiko.
Bamporiki Edouard akurikiranyweho icyaha cyo gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke. Umunyamategeko wo mu rwego rw'abavoka mu Rwanda, Maitre Vode Kayitana, yumvikanisha kuregwa akwiye gushakisha umwunganira.
Abunganizi byanze bikunze agomba kubashaka, kuko abantu bashobora kwiburanira mu nkiko nkeka ko tabarimo, cyane cyane ko ibyaha bakurikiranwa atari ibyaha byoroshye kandi atabuze n'ubushobozi, kandi ari n'umuntu wize. Numva risiki yo kwiyunganira atayifata ntabwo numva ko ari ngombwa ko yakora ibyo bintu.
Maitre Kayitana kandi avuga ko hari impamvu zishobora gutuma umuntu akurikiranwa ari hanze.
Hari impamvu zitandukanye zishobora gutuma umuntu akurikiranwa ari hanze, nko kuba nta bimenyetso bikomeye cyane ubushinjacyaha bwari bwareretse urukiko byatuma afungwa by'agateganyo. Impamvu ya kabiri ni ukuba nta mpamvu ubushinjacyaha bwerekanye cyangwa bubona zatuma acika ubutabera cyangwa ahunga igihugu. Impamvu zindi wenda ni impamvu za politiki, iyo umuntu ari umuyobozi nabyo kumufunga ntabwo biba biri ngombwa cyane, barabanza bakabyigaho kuko ntabwo umuyobozi yafungwa nk'umuntu usanzwe.
Bamporiki yahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco, yahagaritswe kuri uyu mwanya mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ahita atangira gukorwaho iperereza. Akimara guhagarikwa, Bamporiki yifashishije imbuga nkoranyambaga asaba imbabazi umukuru w'igihugu, anemera koko ko ibyo byaha yabikoze. Bamporiki azatangira kuburana mu kwezi gutaha. Abanyamategeko bavuga ko azakomeza kuburana ari hanze kugeza ku cyemezo cy'urukiko rwa nyuma. Abaye umwere yakomeza ubuzima bwe bwo hanze, yahamwe n'icyaha urukiko rugakurikiza ibisabwa n'amategeko. Ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha Bamporiki akurikiranyweho biramutse bimuhamye yahanishwe igifungo cy'imyaka 7. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Tuve mu Rwanda tugana muri Uganda. Abasirikare ba Uganda bari mu gikorwa cyo kurwanya abo Uganda yita intagondwa za ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, batangiye guhabwa inkingo za Ebola. Inkuru ya Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda.
Umuyobozi w'ibiro by'umuryango w'ubuzima ku isi muri Uganda, Dr. Jonas Tegen, avuga ko virusi ya Ebola yongiye kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo akaba ngombwa ko hafatwa ingamba za mbere kugira ngo ikumirwe, biciye mu nzira zitandukanye zirimo gukingiza abari ku murongo wa mbere mu bikorwa bitandukanye muri ako gace gakunze kwibasirwa na Ebola. Niyo mpamvu twasuzumye uburyo butandukanye bwo gutabara dushobora gukora, nko mu rwego rwo kugenzura iyo ndwara no kureba ko hari ubushobozi bwa laboratwari zegereye aho virusi yibasira cyane, kimwe no kugira inkingo zihagije hamwe n'ibigo byita ku barwayi kugira ngo iyi ndwara tuyirwanye itarakwirakwira. Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo yari iherutse gutangaza ko iyo virusi yongeye kugaragara mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Igisirikare cya Uganda kiri mu rugamba rwo kurwanya intagondwa za ADF muri ako karere ko mu burasirazuba bwa Kongo kivuga ko kiri mu bashobora kwandura iyi ndwara, kandi akaba cyatangiye gukora ubukangurambaga bw'abaturage mu turere gikoreramo, kimwe no gufata izindi ngamba zo kwirinda. Kapiteni Peter Mugisha, umuvugizi w'abasirikare bari muri urwo rugamba rwo guhasha ADF mu gikorwa gihuriweho n'ingabo z'ibihugu byombi cyiswe Operation Shujaa, yatangarijwe rya Amerika ko babonye inkingo zirenga 10,000 kandi ko bashinze n'ikigo gishinzwe kuvura Ebola mu nkambi yabo kizakoreshwa mu gihe hari umuntu wanduye.
In last 2 weeks there was a case in Beni where a lady died of Ebola.
Ati mu byumweru bibiri bishize umudamu umwe i Beni yapfuye azize Ebola. Ubona ko Beni iri mu karere dukoreramo, abashinzwe ubuzima basanze ari ngombwa kugira icyo bakora kugira ngo mu gihe icyorezo cyiyongereye ingabo zacu ntizandure, ariko kandi n'abandi bakozi bari imbere mu karere turimo nk'abo mu by'ubuvuzi, abagenzi ndetse n'abaturage baraho dukorera bagiye gukingirwa.
And the communities around where we are operating.
Mu muhango wo gutangiza ikingira ry'abasirikare ba Uganda wabereye i Fort Portal hafi y'umupaka na Republika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango w'ubuzima ku isi ndetse n'abo muri Minisiteri y'ubuzima muri Uganda bijeje abasirikare kuri urukingo rwujuje ubuziranenge rutateza ingaruka izo arizo zose ku muntu warufashe, kandi akaba rukora neza mu kurwanya Ebola kugera kuri 90%, akanaba rwarakoreshejwe no mu 2019. Ingabo za Uganda zimaze amezi 8 mu burasirazuba bwa Kongo zikorana n'iza guverinoma y'icyo gihugu kurwanya abaterabwoba ba ADF bamaze imyaka isaga 20 bakorera mu karere ka Beni. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius Bahizi, urakoze kuri iyi nkuru. Tujyanoneho mu Burundi, leta iratangaza ko ibirwanisho bicira umuriro bitemewe n'amategeko byagabanutse mu gihugu, ariko ubwicanyi bwo mu ngo bukoresha izindi ntwaro nk'ibyuma n'imipanga bwo buryongera. Ni inkuru ya Thierry Vendayishimiye, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ukorera i Kigali mu Rwanda.
Byatangarijwe mu gikorwa cyo guturira no gusambura ibigwanisho bicira umuriro byegeranijwe bikuwe mu banyagihugu babitunze batayifitiye uburenganzira cabereye mu ntara ya Bubanza muri komine ya Gihanga kuri uyu wa kabiri. Kubw'uburongoye ikigo Senape, umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ikwirakwizwa ry'ibigwanisho bito bito bicira umuriro, General Major Genehose Ngendanganya, ibigwanisho bicira umuriro byaragabanutse mu banyagihugu babitunga batayifitiye uburenganzira agereranije no mu myaka iheze. Yamarake meza ko kubigwanya burundu bikigoranye cyane.
Turabye mu myaka yahera ibigwanisho byatogwa byari byinshi cyane, byashika nko mu 2000 byatogwa ku mwaka. Mugabo ubunye turageze aho dutora nk'ibigwanisho bishika hagati y'igihumbi n'amajana, bamwe barabitanga. Mugabo ibyo tubona ngaha byinshi ni ibyo usanga baraziritse byaraguye ingese cyane barabinyegeje ahantu ku buryo bitameze neza. Mugabo nubwo ukikumara ikigwanisho ushaka kubikoresha.
General Major Genehose Ngendanganya amenyesha kandi ko mabafatiye ku bikoresho byo mu nzu byahindutse ibigwanisho byiyongereye cyane, kuko abantu benshi bakomeretswa n'abicwa usanga bacumiswe imbugita n'imipanga. Yizeza abanyagihugu ko hari bikogwa byo kwigisha abenegihugu kuvavanura n'iyo ngendo yo gukoresha ibyo bikoresho ico bitagenewe.
Twarabonye yuko ubu amabi afatiye ku bigwanisho bikira umuriro yaragabanuye, mugabo hiyongereye amabi afatiye ku bikoresho byo mu nzu byahindutse ibigwanisho. Usanga benshi abakomereka, abagwana, abapfa, usanga bacumiswe n'imbugita zahariwe gukora byo mu gikoni, ipanga, ishoka, icumu. Ubu rero turi mu ihimiriza ryo gusigurira abanyagihugu yuko ibyo bikoresho bitagenewe kwica umuntu.
Ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano bwibukije abarundi bose ko gutunga ibigwanisho mu nzu ari intambamyi ikomeye ku mutekano wa buri wese. Koloneli Nyandwi Datusi, umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano, yabishikiririje mu ntara ya Bubanza.
Nakaryo keza ko kwibutsa umwe wese ko gutunga ibirwanisho mu mazu yacu atari ubutunzi na gato, mbere atari n'uburyo bwiza bwo kwikingira no kwicungerera umutekano, ahubwo ni intambamyi ku mutekano wacu twese, bikongera bikaba n'intambamyi ku iterambere ry'igihugu cyacu. Nkaba nosaba umwe wese gutahura ko iki gikorwa atakindi kigamije atari gutsimbataza amahoro n'umutekano.
Mu bikorwa byagiye bikorwa n'imigwi itandukanye mu gukura ibigwanisho mu benegihugu mu bihe bitandukanye, byaratumye hafatwa ibigwanisho bitandukanye ndetse bikaba byaciye binasamburwa biranaturigwa, nk'uko Koloneli Nyandwi Datusi abivuga.
Twisunze ibigwanisho byagiye birakurwa mu benegihugu mu bikorwa bya wa mu rwisena bifatikanije n'izindi nzego zijejwe kubungabunga amahoro n'umutekano. Nk'uko mubibona hariya hasamburwa inkoho zishika 212, amagrenade 831, amabombe ashika ku 210, n'ibindi bisasu biturika bita detonateur bishika 157, harimwo amamine 13, amabushon arimere 19, hamwe n'amafize 151.
Ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano butangaza ko bufise ihangiro ryo gufataniriza hamwe n'izindi nzego mu kurandurana imizi ikigwanisho cyose gicira umuriro mu banyagihugu babitunga batabifitiye uburenganzira. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Thierry Vendashimiye, urakoze kuri iyi nkuru. Dukomeze rero amakuru yacu. Mikhail Gorbachev wabaye umukuru wa nyuma w'icyahoze ari Repubulika y'Abasoviyete yaraye atabarutse afite imyaka 91 y'amavuko. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo agiye kubiganiraho na Frederic Banyumvira wigeze kuba icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, akaba yarananonosoye ibijyanye n'ububanyi n'amahanga. Turi kumwe kuri telefone aho ari i Buruseli mu Bubiligi. Fidel, ijambo ni ryawe.
Urakoze Jenny, ndabaramukije mutumire ya Frederic Bambuga Inyumvira.
Amaroniza ga Fidel.
Urupfu rwa Mikhail Gorbachev murubona gute ku byerekeye mu gihugu ciwe no mu makungu muri make?
Muri make urupfu rwiwe burubona mu buryo butandukanye kuko abantu bemera ijyantwaro ya URSS ya kera uyu munsi iserukiwe na Vladimir Putin. Abo bantu ntibashagurirwe ahanini n'urupfu rw'uyu muntu kubera ko bababonye ko ahanini nk'umuntu yabahemukiye, kubera ko uyu Gorbachev kuva ashitse ku butegetsi cyane cyane mu myaka ya 90 yazanye politike batari bamenyereye, politike yitwa perestroika. Iyo politike ya perestroika kwari ukubaka Uburusiya akurikije ubutunzi bwisanzuye atari bwa butunzi bwugaranywe bwari muri iyo sovietiki. Ikindi cya kabiri politike yamuranze muri uwo mwanya muto yabaye ko hari ikintu cyitwa glasnost, ni ukuvuga gukorera ku mugaragaro mu bijyanye na politike y'igihugu, ni ukuvuga akarekura abantu bakisanzura bakavuga ibyo bifuza ingene y'ukiri butwagwe, hanyuma ni ukuvuga abarekuye ko abanyagihugu n'ijambo. Kugira ijambo rero ni ukuvuga nko ku banyamakuru hamwebwe, ni ukuvuga ko ibyo muvuga bitarinda guca mu rwego kanaka ngo bamaze kuyisuzuma barari kuyihuza cyangwa na politiki y'iwabo. Ni ibyo bintu bibiri ahanini byamuraje. Ariko bituma rero abarusiya uyu munsi bemere ko bashaka iyo politiki, n'abandi benshi batamwemera kuko iyo politiki bayaba.
Ibihugu byo mu burengero bw'isi byo byabonye ko yuguruye Uburusiya mu makungu mugango uko mariko murabivuga, kubagishaka kugarura uko icyara cyitwa umwe bw'abasoviet cyari kimeze. Mwavuze president hari muri iki gihe Putin ko afise intumbero nk'iyo. Ubu umuntu yitegereje nk'abitegereza ibintu barabona ko Uburusiya buriko busubira muri ibyo bihe aho imishyamirano yari ikomeye hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi nicitwa ubumwe bw'abasoviet. Kubakurikirana ivyo bintu babona niko mubibona namwe mubona iryo ragi ryiwerera taco ryashitseko
bivana nababiraba uwajije aba bantu bo mu burengero bw'isi barakubwira bati umuntu cyari ihangane kandi yarazanye amateka adasanzwe mu Burusiya. Wajije abantu ba Putin aza kubwira bati uyu muntu yari muhemo yaratugokeye kuko yatabawe tuba twarateye imbere ntituba tugeze ngaha. Uyu munsi rero icyo Putin ariko arakora abavuga ko ariko arubaka ibyo Gorbachev yasambuye. Rero kibazo ki mbega ko uyu Gorbachev yavuga ati jyewe ndavye ubutunzi aho bugeze hari imirano y'Abarusiya aho igeze subira inyuma. Urumva iyo rero bijyagiceriza bwajyara ya mishamirano hagati yabo mu burengero n'Abarusiya, umva bavuga bati ntishoboka izo nduru zigeza guhagarara. Uburusiya bwari kugira subira inyuma kuko ntibwari kubutera imbere. Uyu munsi naho urabona bwinjiye mu ntambara, kandi ni ukuvuga ubutunzi na bugeze urabafatiye n'ibihano n'ibiki, burya intambara ni mbi kuko cyari igihugu gikomeye kimaze kwinjira mu ntambara kitazi gihindura.
Muri rusange rero mubona iyo ragigiwe ku rizo mpande zose abamwemera n'abatamwemera ariko mu mateka y'isi iragigiwe ryarafashe kibanza muri make
iragigiwe mu mateka y'isi rirafise ikibanza kandi rizobandanya burya akandi rigasiwe gusa ajya ari umwe usomye wize neza ibintu byabaye muri kirya gihe urafata ibihe bitatu bidasanzwe. Igihe cya mbere ni igihe Tanso yavuka muri Polonye, yagendera Polonye bwa mbere, kandi abakatolika muri Polonye bari gushaka 90%, bakavuga twe turakeneye yuko turonka natwe ukwishyura n'ukwizana. Urumva arababwirije ati nimugumye mutima
heraheze umwanya ugiye kutubana muto murakoze cyane yari umutumire wacu Frederic Bambuga inyumvira yigeze kuba icegera cyambere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba yanonosoye ivyerekeye migenderanire mu makungu akaba kandi yakurikiranye hafi ivyerekeye politike mpuzamakungu turabashimiye
murakoze nane ngushima.
Ndadijwe rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko mumaze kubimenyera ako kazi kikatujyana ku cyo tubahishiye ejo mu kiganiro muri isanga ryango mbaze mugenzi wacu Diane ninahazwe icyo atubikiye Diane
wiriwe
neza ejo rero byifashe gute muri isanga
Nitu rero tuzobatwara mu bihome bine by'ubusho bwo mu Burundi. Bihome bine no kuvuga yubaye mu bihome bine uramenya uko ubuzima bumeze. Tuzotumira Germain Lukuki numwe mu mpirimba nyiko mvuga mu Kinyarwanda haranira gatika kazina muntu yarafunzwe afunga imyaka ine amaze gufunga imyaka ine acega umunyororo wo kumarayo imyaka 32 ariko aza gufungurwa. Germain rero Lukuki kumwe na bamwe mu baharanira gatika kazina muntu bafungiye mu gihugu cy'u Burundi baheruka gushiraho ishyirahamwe rijeje kuvugira abapfunzwe baravuga ko hariho byinshi bibera mu busho bwo mu Burundi utarajayo utomenya ibibera muri izo mpande zine icyo twita ibikuta les murs mu Gifaransa n'ibyahe Germain Lukuki tuzomubaza aje gusigurira atubwire uko yahabonye abakunzi b'ijwi rya Amerika bafite icyo babaza nabo nyene tubaha umwanya babaze ibyo rero tuzobabwira icyo kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda.
Yego urakoze cyane turamutegereje hanyuma n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ubwo nabo bazabe hafi hanyuma baganire n'umutumirwa urakoze Diane
urakoze Jeune Mkamba.
Radio y'ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turimo kwerekeza ku musozo. Nkuko narimbi babwiye turimo gusoza ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ariko tubabwire muri make amakuru twabagejejeho twabwiye ko mu Burundi leta yaraye itwitse intwaro zikira umuriro yakuye mu baturage bari bazitunze batabifitiye uruhushya rwemewe n'amategeko. Abasirikare ba Uganda bagiye kurwanya inyeshyamba za ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo gukingirwa indwara ya Ebola. Abantu bakekwa ko ari abarwanyi ba ADF bishe abaturage 14 mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Nigeria ho inzu y'amagorofa 3 yarimo yubakwa yarahirimye ikano mu majyaruguru igihugu ihitana umuntu umwe. Muri Ethiopia indege y'intambara yarashe nanone imekere umurwa mukuru wa Tigray nyuma y'iyindi yarashe kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Muri Sudani imvura nyinshi cyane imaze iminsi igwa imaze guhitana abantu bagera mu ijana. Mu yandi makuru yacu twababwiye ko Mikhail Gorbachev wabaye umukuru wa nyuma w'icyahoze ari Repubulika y'Abasoviyete ko yatabarutse afite imyaka 91 y'amavuko. Nshuti rero mwakomeje kudutega amatwi tubashimiye cyane kuba mwabanye natwe muri uyu mugoroba. Nshimira abamfashe ku buhanga bw'ibyuma Justin Tweet na Dieudonné Cyubahiro. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubashimire rero mwese byimazeyo kuba mukunda Radio Ijwi rya Amerika. tubararikira kandi n'ibindi biganiro byacu. Mukomeze kugira ibihe byiza.